Murachateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda.
Ariko narane nkabona kubona akazi bisaba ubuzwi kwa. Ntago waza uvuye mu rwongeye gusaba akazi uhita ukabona ku kazi. Nibyo ntibishoboka rwose.
Uyu ni umwe mu rubyiruko rw'u Rwanda babuze akazi, ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arimo kandi leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo gusesa umugambwe MSD n'itahuka ry'impunzi z'abarundi. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mbere yuko tugera ku makuru yo mu biyaga bigari, mureke duhere ku yo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Loise Bigirimana.
Urakoze Thomas. Agizwe ahanini ntayavugwa muri Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko rifatiye ku bwicanyi buba mu gihugu cya Centrafrica, ribona ibimenyetso byerekana ko hashobora kuba ihonyabwoko. Ibyo ntibyashyikirijwe na Stephen O'Brien, icegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU ajejwe iby'imfashanyo mu nama ya ONU ijejwe umutekano ku isi yakoranye jo ku munsi wa kabiri. Ibyo Stephen O'Brien yabishyikirije nyuma y'urugendo yahoramwo muri icyo gihugu. Yaboneyeho akaryo ko gusaba iyongerezwa ry'abasirikare n'abapolisi mu nteko za MINUSCA zisanzwe ziri muri Centrafrica. Ayo majambo yiwe yatumye ONU igira amakenga mu gihe iryo shyirahamwe ricibuka ingene ryananiwe guhagarika ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ngomenya ko ONU ifise abasirikare hamwe n'abapolisi bashika 12,500 muri ico gihugu bacungereye abanyagihugu bakanafasha na leta ya Perezida Faustin Archange Touadéra aheruka gutorwa mu mwaka uheze. Muri ibyo biganiro byo kuri uyu wa kabiri muri ONU, abagize ako kanama basavye ko horungikwa umurwi munini wa ONU kwirabira neza uko byifashe muri ico gihugu cya Centrafrica. Umushikiranganji wa Misiri w'intwaro mu gihugu hagati yatangaje jo ku munsi wa kabiri ko hafashwe abantu 12 barimo abaganga bari mu mugwi w'abantu karuhariwe mu kugurisha ibihimba by'abantu. Ako kagwi karuhariwe muri urwo rudandazwa kagiranye amasezerano n'abanyamisiri kugira ibihimba byabo babihe abanyamahanga ku mafaranga atari make nk'uko uwo mushikiranganji abivuga. Mu bafashwe harimwo abaganga, abaforoma hamwe n'abakozi bakora mu bitaro. Bamwe bafashwe bariko babaga umugabo kugira bamukuremwo amafyigo hamwe n'igice cy'igitigu mu bitaro byabo yikorera utwabo mu bumanuko bwa Misiri. Abo bafashwe baje biyongera ku bandi 25 bafashwe mu mpera z'umwaka wa 2016 muri urwo rudandazwa nyene barimwo abigisha mu za kaminuza, abakozi mu by'amagara y'abantu hamwe na bene ibitaro. Inama Ishingamateka ya Misiri mu mwaka wa 2010 yaratoye itegeko ribuza urudandazwa rw'ibihimba by'abantu hamwe no guhanahana ibihimba hagati y'abanyemisiri n'abanyamahanga kiretse abubakanye. ONU ishikiriza ko abanyemisiri bakenye baharurwa mu majana buri mwaka bagurisha ibihimba byabo kugira baronke ico bafungura canke barihe imyenda babaheranye abandi. Muri Angola naho abantu bashika 8 muri Gine murambabarira abantu bashika 8 barafuye abandi barakomereka igihe umusozi w'umwavu wasenyukira ku mazu y'abanyagihugu mu micungararo y'umurwa mukuru Conakry. Intandaro ni ngo ni imvura nyinshi murambabarira yahaguye ku munsi wa mbere. Ibyo byashikirijwe n'igipolisi hamwe n'abategetsi ba leta kuri wa kabiri. Ibyo byago bije bikurikira ibindi nk'ibyo byabaye muri Sierra Leone no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho naho nyene imvura yasenyuye imisozi, abantu baharurwa mu majana barafa kuva mu ntango z'indwi iheze. Abategetsi bavuga ko imvura nyinshi ibandanyigwa muri ico gihugu ca Guine ishobora guhitana ubuzima bw'abantu barenze abo. muri Afrika kandi abanya Angola kuri wa kabiri kuri wa gatatu murabarira baratora umukuru w'igihugu mushasha imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi imaze kumenyesha ko ashobora kubamwo ubusuma Perezida Jose Eduardo dos Santos ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979 ntiyitoza muri aya matora ivyo ariko ntibibuza umugambwe wiwe MPLA uharanira kwidegembya kw'abanyangora guhabwa amahirwe ariko imigambwe ibiri muri itanu ihanganye muri na MPLA yatanguye kugaragaza ibitagenda neza umugambwe uharanira ubwigenge bw'abanyangora UNITA hamwe n'ihuriro ry'imigambwe ihurikiye mu runani Kasa bavuga ko umugambwe uri ku butegetsi ukoresha imodoka za leta ubutunzi bw'igihugu ndetse ngo nibimenyesha makuru bya leta ntibibaha umwanya ungana mu kwiyamamaza kugeza ubu rero komisiyona ya matora muri Angola irahakana ibi birego ikavuga ko amatora aba mu mucyo mwiza imbere yo kurangiza ishyirahamwe mpuzamakungu rimenyesha kandi ko abanyagihugu bashika ibihumbi 30 babuze aho bahungira ku bw'intambara ziriko zirabera mu gisagara cya Tel Afar ni muri Iraq aho igisirikare cya leta kiriko kigerageza kwigarurira icyo gisagara gisanzwe kigenzurwa n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu Stefan Dujarric umuvugizi wa ONU avuga ko abo banyagihugu basanzwe bahabwa imfashanyo aho bakoraniye bugarijwe mu manuko no mu buseruko bw'icyo gisagara cya Tel Afar.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Noneho amakuru mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, Pascal Barandagiye, yandikiye Sentare ntahinyuzwa ayisaba gusambura umugambwe MSD, umwe mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Yagiriza MSD gutera imigumuko no kubiba urwango. Eloge Wilika Neza yaduteguriye inkuru.
Uwo mushikiranganje asigura ko abanywanyi b'uwo mugambwe batahengeshanije kwerekana ingendo y'ubugizi bwa nabi no kubiba urwanko. Muri iryo kete, umushikiranganje Barandagiye yarungikiye Sentare ntahinyuzwa kuri uyu wa mbere itariki ya 21 z'ukwezi k'umunani, yemeje ko mu ishyamirano hagati y'abanywanyi ba MSD barongowe n'umukuru wabo Alexis Nduhije ku itariki ya 8 ukwezi kwa gatatu mwaka w'ihumbi 2014 bakoze ibyaha bikomeye agereranya n'ubukoko barbari mu Gifaransa. Umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu ashimangira kw'ico gihe abanywanyi ba MSD banyuruje polisi barabakubagura bambura impuzu bongera barabakomeretsa bakoresheje ibintu biturika bitezwa amaboko. Uwo mushikiranganje yemeza ko ico gihe kucicara ugikuru c'uwo mugambwe hari hakoraniye abagumutsi batari bake bari batumye umutekano uhungabana ku mugwa mukuru Bujumbura. Pascal Barandagiye amenyesha kandi Sentare ntahinyuzwa y'Uburundi ko umugambwe MSD wahonyanze ingingo ya 35 igenga imigambwe yonayo ikabibuza imigambwe gushinga imigwi yitwaje ibigwanisho canke ikora nk'igisirikare. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yagiriza kandi MSD kuba barahonyanze amategeko n'ingingo bigenga gutunga ibigwanisho bikira umuriro n'inkonono hamwe n'ibwirizwa rigenga imyerekano mu bibanza bihuriramo abantu benshi ico kimwe n'irigenga itunganywa ry'amanama. Iciyongeyeko uwo mugambwe wagirizwa ko kuva wemererwa gukora mu mwaka w'ihumbi 2009 utigeze werekana ingene ukoresha amafaranga n'uburyo bwabo nk'uko itegeko rigenga imigambwe ribisaba. Ku itariki ya 4 ukwezi kwa 4 uyu mwaka, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yari yafashe ingingo yo guhagarika umugambwe MSD mu kiringo cy'amezi 6. Umukuru wa mugambwe Alexis Nduhije ari mu banyepolitike bahunze igihugu. Ubutungane bw'Uburundi bwamusohoye umutahe mpuzamakungu bumwagiriza guhungabanya umutekano w'igihugu, gushinga imigwi y'abagwanyi no gushaka gutembagaza inzego. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu amenyesha ko ibi byagirije bihagije kugira ngo asabe Sentare ntahinyuzwa gusambura umugambwe MSD nk'uko amategeko y'igihugu abitegekanya. Mu ntango z'ukwezi kw'indwi w'umwaka, ubushikiranganje bw'intwaro hagati bwari bwafashe ingingo kandi yo guhagarika iby'agateganyo yindi migambwe indwi ariyo Peyite, Vere Intwari, CDP na Debu, Sonovi, Rusangi n'abahuza. Iyo migambwe yagirizwa kwimaze igihe kinini dakora kandi ko haheze imyaka itatu yose iterekana amaraporo y'ibikorwa byayo canke ngushira habona ukuntu ikoresha ubutunzi bwayo hamwe n'abanywanyi bagize inzego nyobozi nk'uko amateka bisaba. Icyo gihe ubwo bushyiranganje nyene bwari bwahagaritse by'agateganyo ishira hamwe Association Radio Publique Africaine ryavyaye radio yigenga RPA yimuzaturiwe mu kwezi kwa gatanu inyuma yigeragezwa gihirikwa cy'ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Iryo shyirahamwe ryagirizwa kuba ryakoze ibikorwa bibangamira umutekano w'igihugu no gutera uruhagarara. Mu barishinze harimo Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD, Eroje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Bamwe mu mpunzi z'Abarundi bari mu nkambi y'Induta muri Tanzania bifuza gutahuka bahawe impapuro zo kuzuza kugira ngo bemeze ko aribo koko babyisabiye. Abo bari mu miryango 800 yatangiye gusinya. HCR ivuga ko hagiye gukurikiraho kubacyura mu gihugu cyabo. Umunyamakuru wacu muri Tanzania Pierre Claver Niyonkuru araduha ibindi bisobanuro.
Amakuru ava mu ikambi y'impunzi Induta muri Tanzania avuga ko imiryango 800 ya mbere yatanguye kwiyandikisha ku rutonde rwa nyuma kugira ngo bataye mu gihugu cy'amavukiro. Abari kuri urwo rutonde basabwa gusinya babanje kugisha inama umutima n'abagenzi kuko ari urutonde ntabanduka nk'uko ishyirahamwe HCR ryitaye impunzi ryabibasiguriye guhera mu mpera z'induheze. Bamaze gufata ingingo ya nyuma izo mpunzi zica zemeza n'umukono wazo maze zikandika ko arizo zabyisabiye kugushaka kwazo atagahato. Umwe mu batwara abandi mu mazone atandukanye ari muri iyo kambi y'impunzi z'Abarundi Induta avuga ko kwa gusinya kwatanguye kuri uyu wa mbere kandi ko kuri ko kugenda neza.
Baramanitse imiryango ishyira ku majana 8 bariko baruzuza amafomu bazo bahabagira batake kandi bari basanzwe bafite n'amafomu y'impunzi z'Afurika. Majana 8 cyo kwa mbere niho batangwa kuza gutora kuzuza ayo mafomu kuko makazi yari yatubwiye ati agiye kugerageza hamwe uko kwezi kohera ari uko batanguye kubacahana bayizuriza ku bibazo bitwaye intambi kwa mukuru wa makazi niyo bazoguha kudutaye kuko irya karasa y'impunzi n'irya fomu batanga utwetesa kuzodusiga ku bibazo bitwaye intambi bazacaguha iyo emisoro wavukije uruzi nka dekarasi iza papuro ka mbere babahaye biyandikishije cyari yanditse kati ye naka ndemeye gusaka kugushaka kwibanje atagahata kumvega ariko aruzuza amafomu n'abandi bariko bariyandikisha ku byinshi.
Gushika ubu nta munsi wo gutahukanwa uramenyekana. Icyo bikoze ishyirahamwe HCR yitaho impunzi ryabwiye izo mpunzi ziriko ziratera umukono ku bipapuro bya nyuma ko gutahukanwa bizokogwa hisunzwe intara bahunze bavamo.
Wakani wazotugira mu nama ingaha hasire yatubwiye yuko ukuntu bazotaha bo bazoduharagira bazotana ku ntara ku ntara ubu ntibazizi batanu kifunga urumva bakaza baravuga bati namba ari intara runaka ishyikiriwe namba ari makamba babandi batahana b'imasamba yiyandikishije barahebwa babahishije bace batahana bace bavuga bati hashyikiriwe nta ruyizi babatahane bahishije bace bavuga hashyikiriwe nta cyankunze niko bazozaratahana nta kubatahana ikivunga intara bazozaratahana intara ku ntara barazimanika bahishije kuvuga ayo mafumu azoca bamanika intara zizotambura baragerewe cyane kuriragewe n'abandi nyine bakabiyandikisha ari ubwabashakiza ikisitirino ikagitaha icyo kiburundu.
Urutonde rwa nyuma rw'abashaka gutahuka ruriko impunzi z'Abarundi zirenga gato 15,000 mu gihe iyo kambi y'impunzi ya Nduta irimo Abarundi barenga 244. Nawe biri uko hari n'abadakozwa ibyo gutahuka vuba.
Jewe sinshaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi n'umutekano muke hamwe n'intwaro mbi jere ntibirahera cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu nta nakunguvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga mbo icyo no kumenyesha ni uko abantu benshi bicuza gutahara baje guhera mu kwa mbere bivanye n'inyigisho bari baruteza ayo mahera atashya ronka amadorari 60 hamwe n'imfungurwa z'amezi atatu urumva cyavuga ati sikangende gutora ayo y'i Burundi urumva n'inyigisho nk'abantu bahunze guhera ukumbi mu rutangwe 2015 umubwiye gutaha ntabyumva mu gushyika ku bashyitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'icumi 2016 ubu hari kwarata abaje guhera mu kwicumi na rimwe kuduga nta yundi abaje cyane nta numwe arata
haraheza amezi arenga atatu bamwe muri izo mpunzi batanguye kwisabira gutahuka atagahato kimwe mu bituma zimwe muri izo mpunzi z'abarundi zishaka gutaha nk'uko bamwe muri bo babivuga n'inzara kuko ibifungurwa byagabanijwe akatari gake byatumye mbere haba imigomoko akarenga gatatu yo gusaba izo mfungurwa bamwe barakomereka abandi bitaba imana hari n'abavuga ko iyo nzara izo havituma n'abadashaka gutaha bahitamo guhungira mu bindi bihugu
iyo ndabo bigeha kuko uraje ubu ingene haguma hagabanurwa ifungurwa uko ukwezi guheze canke amezi abiri
nibaza ko ariyo muri iyo ntumbero bavuga ati ko baje kuyandikisha bose bahunguke reka tugabanye ifungurwa mpaka bonyine biyomore nimba basubira mu gihugu nimba bagenda mu bindi bihugu bitandukanye mugabo bave ngahe Tanzania
mugabo kubyo tubona nuko bamwe tuzohava dutatukomoka tugasubira bamwe mu gihugu cy'amavukiro nyine tugapfira iwacu abandi nabo tukaraba ibihugu bibanyi tugendamo
mu ntango z'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi leta y'u Burundi yihaye ihangiro ku mwaka uhera imaze gutahukana abarenga ibihumbi mirongo umunani na kimwe ibyo byashimangiwe n'urugendo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aherutse kugira mu gihugu cya Tanzania aho we na mugenzi we w'icyo gihugu John Pombo Magufuli bahamagara impunzi zose ziri muri Tanzania gutahuka perezida Nkurunziza yababwiye ko amahoro ari yose mu gihugu bahunze kundwiheze abandi barundi barenga imiryango 80 bari bahungutse bavuye mu gihugu cha Congo Pierre Clavin inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
imurikagurisha mpuzamahanga garuka mwaka rya yaritangiye I Kigali mu Rwanda umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yagiye kurisura ahurirayo n'abantu b'urubyiruko benshi bashakamo akazi erega ikibazo cy'akazi kirakomeye kuko mu rubyiruko Eric we
ijwi rya Amerika igera igikondo mu mujyi wa Kigali haberi muri kagurisha mpuzamahanga hagana mu masaha atanu kuzamura yasanze imyiteguro ari yose kubashaka kumurika ibikorwa byabo aha n'urujya n'uruza rwa rwose cyane ku rubyiruko rushaka akazi bamwe bemeza ko bamaze imyaka myinshi bashomereye nta cyizere afite ahagaze ku murongo ngo yinjire uyu gintu biraga imikorere yititanoza y'abagurisha amatike yo kwinjiriraho kuko bashoboraga kumubuza amaramuko
nari maze igihe kirekire ndi mu bushomeri ngize amahirwe aribwo mbonye akazi
none ufite icyoba ko ushobora kukarata
ushobora kukarata kubera yuko nyine habuze ko ninjira bose yarayampaye amafaranga ngo ninjirireho sinjinjira ngo mukorere akazi isuku sindayikora ubwo ngubwo urabona batoroganije nabi akazi kawe
none biragenda bite
ngo tujye gutegereza ngo tuze kureba igihe kandi nshobora gusanga akazi kanjye bagatanze bagahaye abandi kubasanze bagaye abandi unambuza akazi
ukomeje muri iki cyanya kimurikagurisha haba imbere yewe n'inyuma urabona babuza yo bacira nawe bamira kubera kuhabura akazi aba banyeshuri muri kaminuza bavuga ko bazindukiye ahabera imurikagurisha mu masaha yegera saa munani twabasanze bategereje rwiyemezamirimo batazi niyo aturuka ngo abahe akazi
mutegereje rwose bose se mwavuganye
twapfi nyine turamutegereje narwo tunamuzi batubwiye ngo nyine ngo hashobora kuba harimo imyanya n'impa plus twagumye hano
hari ahandi mwigeze mwinyura kuva mwaza byagenze
twagiye nyine muri aya masitandi yandi turebamo ariko tugasanga harimo abakozi abandi nyine twabaza bakatubwira ko nyine bafite abakozi babo
benshi mu bashakaga akazi bakundaga kuba bari mu matsinda bamwe bahagaze abandi batembera mu masitandi n'abacitse intege bagashaka aho bahumbira akazuba ubegereye nta bindi baganira biri kure yo kubona akazi uyu yerekaga mugenzi we washobora kwisunga akabafasha kubona akazi
kimushe uwo wambaye baji wunamye kunoza kuri kontwari kuri kese niwe genda mureke
ushobora kongera gushaka akazi
ni ukuvuga ngo ugiye kumubaza niba yaguha akazi ukabona wibwira abagenzi bawe
ku rundi ruhande nubwo bamwe bari bumiwe hari n'abandi mu buryo butoroshye bari bishimye nyuma yo kubona icyo bakora nk'uyu mwari nawe wiga muri kaminuza n'ubwa mbere agiye gukora iyi mirimo mwiyamamaza bikorwa
ni ngamasaha nijoro ariko nyine ubwo mu gitondo nzaza nkora nijoro njya kwiga
iyo utaza kubona akazi nk'umunyeshuri muri Kigali byari kuba bivuze iki
byari kumbabaza bitewe n'ukuntu nari mbikeneye cyane ariko nyine kuba nagize amahirwe yo kubona nabyo byashimishije
biragufasha bite
nk'umunyeshuri biramfasha nyine kugira ngo njye mbona transport njyana ku ishuri ishuri n'izindi n'izinyeneye.
Muri rusange hari n'abamaze kumenyera bemeza ko ibihe by'imurikagurisha byageze aho bibageza. Bwana Ubedi ibyiringira ari muri abo.
Ikintu maze imyaka 9 kamemo bifite bimaze kongeza ndi ya mashuri y'abasegonderi na kaminuza urumva ngeze ku.
Hari bamwe mu bafite ibyo bamurika babwijwe rya Amerika ko bitewe n'abakeneye akazi ari benshi babuze icyo babikoraho. Bwana Happy ni umunyamisuru umaze imyaka isaga 10 amurikira ibikorwa bye mu Rwanda. Ubwo twamusuraga yaduhamirije ko bamugana bari bakiza kandi ari benshi bamusaba akazi.
Yes.
Yego kugeza n'ubundi kubabwira nti mumbabarire nge mfite abantu 9 barampagije. Abantu 9 kuri stand imwe, abantu 9 ni benshi. Mbere ya byose nkunda akazi kanje kandi buri wese arashaka ko dukorana njyewe nahagaritse 9 ni benshi cyane. Numware asuma tukora divai muri Beterave mu masaha ya saa 6 yaramaze kwakira abasaga 30 bamusaba akazi kandi ntibita ku bwoko bw'akazi gusa nawe ntacyo ari bubafashe kuko umubare yifuzaga yari ya wubonye
cyane nk'umuntu ububona mfite ubushobozi bwo kumukoresha akambira ati basi se wampaye nako gukubura hasi nkamugana ako gukubura hasi nako hari umuntu ugafite hari ababishinzwe akambira ati none reka ngo sigire nimero yanjye igihe cyose uzakenera umuntu uzambira
abantu bize bafite diplome baraza bakubwira bati mpa kazi ko gukura hasi.
Yes, abize bafite diplome baraza bakambira ati anasa neza pe kwa none umukobwa usa neza ariko ashaka akazi ukabona ko afite inyota yo kubona akazi akariko kose yagakora.
Hari n'abarambiwe bagahitamo gutaha nk'itsinda ijwi rya Amerika yasanze Rwanda X
tutaje kubera tukabuze bajye umuntu ntarambirwa ejo tuzagaruka.
Nabwo ni mukabura.
Ni tukabura rero tuzagendera ngo tuzagaruka pe. Ni benshi harimo abashomeri benshi cyane. Ariko narane nkabona kubona akazi bisaba ubuzwi kwa. Ntago waza uvuye mu rwongeye gusaba akazi uhita ukabona ku kanya. Nibyo ntibishoboka rwose. Umwirabura mugenzi na ko umunyarwanda. Akuzi muziranye nk'ubu tuziranye ashobora kugutereterwa uwo munyamahanga akakwinjiza.
None ubu mutashya mara masare.
Eh dutashya mara masare.
Isura hakuye ni iyi muri rusange.
Isura hakuye nuko kubona akazi hara nuko ubuze.
Hanze yababonye nababuza akazi basanzwe bakora ibiraka mu mirimo ya tekinike nabo baravuga ko mwimurikagurisha ritandukaniro.
Uri umutekinisiye barakugwanira. Buri muntu abashaka ngo ni nkorera ka nguri ngo icyo gihucura ni 2023. Ari mu cyura ni 2025. Ariko mu biraka ntabyo kabisa. Biraka uno munsi urabona ejo kabura gutyo.
Akazi bisanzwe tuba dukorera amafaranga make ariko iyo habaye expo. Ayo twa dusanzwe dukora ku munsi cyora kwikuba nka gatatu cyangwa kane.
Icyagaragaye ku munsi wa mbere w'iri murikagurisha mpuzamahanga ryatangiye i Kigali mu Rwanda bishobora kuba indorerwamo nziza yo kuboneramo no kumva uburemere bw'ikibazo cy'ubushomeri mu Rwanda. Uretse aho kuri iri murikagurisha ntibitangaje kubona aho bashaka gutanga umwanya umwe w'akazi ku munsi w'ibizamini hakagaragara abasaga 1000 bawupiganira. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare iheruka igaragaza ko ubushomeri mu Rwanda buri kuri 13%, abarangije amashuri makuru na kaminuza bari kuri 14%, mu gihe abarangije amashuri yisumbuye bo bari ku 9%. Akhabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Dore noneho cya kiganiro Amerika nakibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Uyu munsi munyemerere tugaruke ku kibazo cy'abazungu b'abahezanguni gikomeje gutera impagarara cyane mu gihugu. Turarebera hamwe muri make amavu n'amavuko yabo. Nk'uko abahanga babisobanura, abazungu b'abahezanguni ni abazungu batekereza ko ubwoko bw'abazungu buri kandi bugomba kuguma hejuru y'andi moko, byaba mu bwenge, mu mibereho, mu bukungu, muri politiki, mu muco, mu by'idini ndetse n'amateka. Iyo ngengabitekerezo yabo ikubiye mu ntero n'inyikirizo yabo igizwe n'amagambo 18 y'icyongereza ngo "We must secure the existence of our people and a future for white children." Bisobanura ngo tugomba guharanira kubaho kw'abaturage bacu n'ejo hazaza h'abana b'abazungu. Abazungu b'abahezanguni bafite urugomo rukomeye. Muri iyi myaka 10 gusa nibo bakoze 83% by'ubwicanyi bushingiye ku rwango hagati y'amoko. Mu mirwano itandukanye hagati ya polisi n'imitwe y'abagizi ba nabi, 52% byayo yashyamiranije abapolisi n'abahezanguni hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umutwe w'abazungu b'abahezanguni wamenyekanye cyane ni uwitwa Ku Klux Klan, wavutse mu 1865, wamaze imyaka 6 urasinzira. Ku Klux Klan yongeye kuzuka mu 1915 noneho irongerera sinzira mu 1944 muri iyi myaka 29 nibwo Ku Klux Klan yagize abayoboke benshi bageraga kuri miliyoni 6 yamaze imyaka 2 yonyine gusa irongerera sinzira maze yubura umutwe nanone mu 1946 kugeza n'ubu rero iracyariho. Muri iki gihe abayoboke ba Ku Klux Klan barabarirwa mu 800. Abahanga bemeza ko ariko abazungu benshi babaheza nguni muri iki gihe ari abatibumbiye mu mitwe runaka, ahubwo internet ngwira bakusanya ku buryo bahanahana ibitekerezo byabo batagombye kwimenyekanisha. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Abahanga bavuga ko gushaka kwikubira byose atari iby'ubu mu bazungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byahozeho kuva na kera na kare, kuva igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikivuka mu 1776. Professor Leland Saito ni mwarimu muri University of Southern California mu birebana n'ubumenyamuntu sociologie mu rurimi rw'Igifaransa. Mu gitabo cye Race and Politics, ari byo kuvuga ngo amoko na politiki, yaranditse ati mu mateka yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abazungu bagize ubwoko intwaro yo kwishyira hejuru no gukumira abandi batari abazungu, byaba mu buzima bwose, ubukungu na politiki. Itegeko rigena ubwenegihugu ryo mu 1790 ndetse ryavugaga ko abenegihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari abazungu bonyine gusa. Iryo kumira ryarakomeje riza kubyara imyivumbagatanyo yabarwanyaga ivanguramoko mu myaka y'1950-60 gutyo. Naho Stephen Greenberg, mwarimu muri Rice University yo muri Leta ya Texas, n'umuhanga mu birebana n'ubumenyamuntu n'imiturire, yaranditse ati amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya mbere y'1965 yagengaga abimukira yavugaga neza ko abakomoka mu majyaruguru y'Uburayi ari bo bwoko buri hejuru y'andi moko. Gushyingiranwa byari bibujijwe n'amategeko ku bantu badahuje ubwoko kugera mu 1967, ubwo urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaciye iteka ko amategeko abuza gushyingirwa hagati y'abantu badahuje ubwoko anyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rutegeka rero ko ayo mategeko agomba kuvaho aho yarari hose. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nahagihumurije. Ariko rero ntimujye kure, ibiganiro byacu birakomeza. Noneho Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umuhari w'ubugonyi baharanira Leta ya Kiisilamu umaze kwakwa ibice 78 by'uturere bari barafashe mu gihugu cya Iraq. Akarere bita ko ari umugwa mukuru wabo muri Iraq barakomowemo kuva ku itariki 10 z'ukwezi kw'indwi. Ubu Raka, akarere bavuga ko ari gwabo muri Siriya, kariko karabohogwa. Ibice 58 by'ico gisagara bimaze kubohogwa. Intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu cya Amerika mu mugambi mpuzamakungu wo kugwanya uwo muhari uharanira Leta ya Kiisilam, Brett McGurk, yarabisiguye mu buryo burambuye mu kiganiro aheruka kugirana n'abamenyeshamakuru. Ibikorwa byo kubohora Raka byatanguye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 6, ariko byari bishigikiwe n'ibindi bikorwa byari byaratanguye amezi make imbere yaho. Muri Siriya, mu bijyanye n'igikorwa cyo kugwanya uwo muhari, bakorana ahanini n'umugwi w'abagwanyi bitwa The Syrian Democratic Force. Uwo mugwi ugizwe n'abagwanyi 50,000, igice cyabo ni Abarabu, ikindi ni Abakurd. McGurk avuga ko uwo mugwi utarigera utsindwa intambara. Mu kwezi kwa 3, abakomanda ku butaka baronse akajyo ko kugira igitero kitari citezwe ku gisagara cya Raka, bafashijwe n'urunani rw'abasirikare mpuzamakungu bagwanya uwo muhari. Bafashe icyo gisagara, urugomero rwaho hamwe na karere kagurukiramo indege. Migo kavuga ati icyo gikorwa cyari gikomeye kugira dutangire abo bagwanyi baharanira leta ya Kisamu kubera bari ko barakoresha ku karere mu kugira uruja n'uruza rw'abagwanyi babo hamwe n'ibigwanisho mu karere ka Raka. Rero cyari gikorwa gikomeye kandi cyakozwe mu gihe twari twakibashinze. Cyabaye igikorwa cyiza mu bikorwa byose. Twarabonye abagwanyi benshi bari ko baragerageza guhunga aho abakingira ikibaba bahavuye baba bake. Cyari igikorwa gikomeye cyategerezwa gukogwa kubera abategetsi bari babisabwe kugira babonye akajyo ko kubikora bakore icyo gitero. Migoro kavuga kandi ati biriko biraza bizofata umwanya ati kandi izoba intambara itoroshe. Yongera kati ariko nkuko byagenze mu gisagara cya Mosul n'igisagara cya Raqqa izobuhogwa.
Maze rero mugira umunsi mwiza kandi mukomeze muryoherwe na radio yanyu murakarama.